ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze makuru y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: Uganda irimo iritegura kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu, kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa abaturage bakagira amahoro.
General Felix Kulaije ni umuvugizi wa UPDF, izo ni ingabo za Uganda. Abasirikare babo bazajya muri Congo mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umutwe w'inyashyamba M23 uvuga ko witeguye kubarwanya baramutse bawurwanyije. Muri Uganda kandi umugabo wafatanywe amahembe y'inzovu yakatiwe gufungwa burundu. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, reka tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Narimaze kubibabwira, muri Uganda urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Yafatanywe hafi ibiro 10 by'amahembe y'inzovu, nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru irambuye.
Uwo mugabo Pascal Achiba yaciriwe icyo gihano ku munsi wa kane na sentare izezwe gukingira inyamaswa mu gihugu, hari nyuma yuko yagiwe n'icyacu kuba yafatanywe ibice by'inyamaswa zikingiwe. Achiba yahagaritswe mu kwezi kwa mbere mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Uganda Kampala, afise amasenga abiri y'inzovu y'ibiro 9.55. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira inyamaswa muri Uganda, Sam Mwanda, yavuze ko igihano Pascal Achiba yaciriwe ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi buciye ku biri n'amategeko bw'inyamaswa. Achiba yarafunzwe mu kiringo cy'amezi 18 imbere yaho, inyuma yo kwafatanywe amasengane y'inzovu. Yaciriwe muri kigiye gupfunga ubuzima bwiwe bwose kubera akora ibyo byaha kenshi. Guhiga no kugurisha inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko ni ibintu bikorwa kenshi muri Uganda. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2020, umugabo muri Uganda yemeye icyaha cy'uko yishe Rafiki, inguge nini yo mu bwoko bw'ingagi yari ifise imyaka 25, yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 11.
Tuva muri Uganda tujya muri Nigeria, ubushinjacyaha bwajuririye urukiko rw'ikirenga busaba gusesa icyemezo cyo kurekura Nnamdi Kanu uregwa iterabwoba no guharanira ku intara ya Biafra yitandukanya n'igihugu. Nanone Fidel Niyongabo.
Mu ndwi iheze sentare yungururizwamo imanza yategetse ko Kanu yarapfunzwe arekugwa, yasiguye ko leta itakurikije amategeko igihe yasaba ko arungikwa muri Nigeria avanywe muri Kenya, kandi ko atabubasha yari ifise bwo kumviriza urubanza rwiwe. Leta yari imaze iminsi yiyumvira intambwe yofata inyuma y'ingingo ya sentare y'igihugu yungururizwamo imanza. Uno munsi kwa gatanu abashingwa manza ba leta batangaje ko bunguruje urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu. Bavuga ko sentare y'igihugu yungururizwamo imanza itarabye by'uko Nnamdi Kanu atitabye sentare mu mwaka w'2017 gushika asubire guhagarikwa. Umwe mu baburanira Kanu yatangaje ko umukiriya wiwe agipfunzwe, naho sentare y'igihugu yungururizwamo imanza yafashe ingingo yo kumurekura mu rwiheze. Amenyesha ko yamugendeye ejo ku munsi wa kane. Nnamdi Kanu ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra, IPOB mu mvunyapfunyo. Numuhari uharanira ukwiyonkora kw'igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abahaba ahanini bagizwe nabo mu bwoko bw'aba Ibo. Abategetsi ba Nigeria bo bawubona nk'umugwi w'iterabwoba.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mugeno kuri wa eshatu radio yacu voa.com, mukurikire amakuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afurika. amakuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Uganda mu gihe imirwano yongeye kubura mu rasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Uganda ivuga ko yiteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'uburasirazuba EAC. Inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Uganda isanzwe ifite ingabo muri Kongo zoherejwe mu ntara ya Ituri guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda. Ziri muri Kongo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Gusa izo zoherejwe ku masezerano hagati y'ibihugu byombi zifite inshingano zitandukanye n'izizaja mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nako bimeze kuri zimwe mu ngabo z'u Burundi zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uyu mutwe w'igisirikare cya Uganda ugiye koherezwa uzafatanya n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika gufasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Icyemezo cyo kohereza izi ngabo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Nairobi mu kwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kurayige yabwiye Ijwi rya Amerika ho imyiteguro yo kohereza izo ngabo igeze.
Ku ruhande rwacu ingabo zacu ziteguye, umuyobozi wazo ni Kano yaratowe, arimo yubaka nyine headquarter ye, igihe nikigera we akinjira mu rugamba uko azategekwa.
Mu bihe bitandukanye Ijwi rya Amerika ryagiye riganira na bamwe mu bantu bo mu karere ka Rutshuru ahamaze iminsi avuga umutekano muke, ndetse n'abahunze bava muri ako gake benshi bakubwira ko barambiwe intambara, bavuga ko badashaka gukomeza kumva urusaku rw'amasasu. Umuvugizi w'ingabo za Uganda asanga bikwiye kugira ngo ikibazo kivugutirwe umuti uzagikemura burundu.
Ndabumva, ariko umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu. Kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa abaturage bakagira amahoro.
General uvuze ngo ntabwo kuganira abyaza n'amahoro?
Na gato.
Kandi ari byo mwe n'abandi benshi bakunda amahoro bavuga ngo ibiganiro niyo nzira nyakuri kandi ishobora kuzana amahoro arambye.
Ngubwiye nk'umuntu wabyigiye, ngubwiye nk'umusirikare mukuru w'umujenerali, imishyikirano iteka irakora ari uko uruhande rumwe rwatsinzwe. Iyo utaratsindwa ntibashobora kwicara hasi.
Icyemezo cyo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo irimo ituruka hanze n'imbere mu gihugu cyafashwe igihe hari hariho imirwano ikaze hagati y'inyeshamba za MA-23 n'igisirikare cya leta FRDC yarangiye MA-23 yigaruriye umujyi wa Bunagana ku mupaka uhuza Kongo na Uganda. Uyu mutwe wa MA-23 uvuga ko mu mitwe icyo gisirikare cy'akarere kizaza kurwanya MA-23 itarimo, kuko itegereje kugirana ibiganiro by'amahoro na leta ya Kongo Kinshasa, nubwo ubutegetsi buherutse gutangaza ko butagishaka kuganira n'izinyeshamba. Umuvugizi wa MA-23 Major Wiringoma yatangarijwe rya Amerika ko biteguye kuzarwana n'uwo wese uzabatera mu rwego rwo kwirinda.
Twebwe turashaka amahoro, twebwe turi ready kuganira nabwo, ariko niba baranga turi very ready kunambara, twateguye neza kubera umutekano wacu, tuzarwana hadi mwisho, tuzarwana.
Wiringoma akomeza avuga ko batibaza ko mu mitwe izagabwaho ibitero n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zizaza batarimo.
Niba bazaza, bataza kuhangana n'abasi babo. Ni mpamvu wabona Burundi bari muri Sud Kivu, Abaganda bari muri Nord Kivu, barashaka ba ADF nalu. Ariko twebwe nga M23 nabwo bagomba kurwana natwe. Kubera iki bazagurwana natwe? Ikibazo na bugaribu na Ghana na bugaribu 23. Ikibazo ni Codeco, ikibazo ni bapolitisien ya Congo, ikibazo ni ADF Nalu, ikibazo ni FDLR, ikibazo ni bamai mai banyatura bari ya mose bakoze bibi muri Congo. Ariko twebwe nga M23 turwana kibere imavu. Ugomba kuibaza kubereke barayica banyamuringi, kubereke barayica bahema muri Congo. Urabona abaserikari bari muri ndani ya FRDC barabayica kubereki baravuga ngo ni banyamahanga, kubereki baravuga ikinyirimi y'ikinyarwanda bafite izuru indende. Iyo niyo mbamvu.
Uhera kuwa kane nimugoroba imirwano yongeye kwaduka mu gace karangira hagati ya Bunagana na Rutshuru. Haba igisirikare cya Congo FRDC n'inyeshamba za MA-23 buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo ko ari rwo rwatangije intambara. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage barangira avuga ko imirwano yatangiye ejo kuwa kane mu masaha 9 kandi bamwe mu batuye muri utwo duke akaba batangiye guhunga iyo mirwano. Ibi bibaye mu gihe ibihumbi by'abasivile bari barahungiye muri Uganda bari batangiye gutaha mu kwezi gushize. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, Kampala muri Uganda. Utuvane muri Uganda tujyane mu Burundi aho kuri itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye. Abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi n'abari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi, bamwe baricwa abandi bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse ubwo bwicanyi ni Sylvestre Ntibantunganya, wari ministre w'ububanyi n'amahanga, nyuma nawe yaje kuba perezida w'Uburundi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye nawe amubwira uko yibuka ibyabaye.
Byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na perezida Melchior Ndadaye bamuzanira, hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yarateye ubwoba. Inyuma mbere nagiye kumenya ko bazamubwira bati hari ibihuha bikorera avuga yuko ashobora kuba gutembagaza ubutegetsi, hanyuma aratanga rero n'ingene batarabikurikirana mugabo ntabikurikiranye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushikiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene, kuko twariko turasubiramo inzu muhira. Kandi umupfasoni wanje yari amaze amezi ashika kuri atanu abyaye umwana, yatugiye na perezida kuba muhira ngo twe turi kwirakiranira hamwe. Narabonye ko hari abantu baza baraza muhira babaza ikicanke kiriya. Icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kuyangara mbaye nk'abandi, dose telefone y'umupfasoni wa perezida Melchior Ndadaye ambwira ati murifata, agiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu, ibintu ntibyoroshe. Naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane ariko ntibyakunze. Uwo twashoboye kuvugana gusa nasanze ari umushikiranganji ukwivuna basi, ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati. Mu ijoro rero niho nanjye nafata ingingo yuko novugana n'abandi bantu. Naravuganye n'uwarongoye iperereza Ishani Ndikumwami, naravuganye n'uwari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abaye n'umukuru w'igihugu wasubiye Ndadaye ariwe Sipani Taryamira, naravuganye na Jean Marie Ngendahayo yari umushikiranganji ukumenyesha amakuru, naragerageje kuvugana na Ponsiyani Karigani yari umukuru w'inama ngenguzamateka, ariko aho ntibyashobotse. Hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanjye yuko ndoguma muhira ndahunga ngenda mu Kamenge. Mugabo ibyabaye muhira ni uko inyuma bukeye haje abasirikare imuhira basanze atariho ndi bapfudufasoni wanjye niwe bishe. Barondera jewe bambutse baca bafite umupfasoni wanjye niwe bishe. Ibyo byose muri make cyane kuko ni birebire novuga sinobiheta.
Yego, iyo musubije amaso inyuma mukibuka iryo joro mukasubira no ku manywa igihe perezida Melchior Ndadaye yabonaga amakuru amubwira yuko intwaro bashobora kuyitembagaza, ni iki cyatumye perezida Melchior Ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo?
Kandi bazaye yuko ibyemezo bifashe kuko ashobora ko yarahaye amategeko wari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo afate ingingo za nkenerwa. Mugabo urumva ibyagiye kwibonekeza inyuma ni uko bose bari muri uwo mugambi bagashura kubesha umuntu ngo twafashe igingo zanje ne gwazose muko zitafashwe uko ndibuka yuko bamubwiye bati ndimugira ubwoba byose twashize mu minoi aba umukuru yo aba umukuru wa etamaje y'igisirikare aba mbere n'umushyanganje ukwiko nabasi yari yavuze ati byose twabishite mu buryo abacaho turafata mugabo urabona ibyashitse nuko bavuye bagatebagaza nyine bagashikira n'umukuru w'igihugu akamwica mugabo kandi icyo novuga natwe buri twarizera cyane ngira kwa ariko tamenya rona n'amezi atatu twategeye kumara amezi atatu ku butegetsi twarizera cyane tukibaza yuko ko bose bafite umutima mwiza kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha igihe twari i New York mu nama igira 1998 Attorney General ya Nations Unies ibihuha byaravugwa kandi n'igihe twataha ku kibuga cy'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano mukuru w'igihugu barongowe n'umukapitene yitwa Rukindikiza hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemo ibyo bakeka yuko ashobora kuba abantu bashobora kwica umukuru w'igihugu.
President Sylvestre Ntibantunganya, ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimye cyane.
Igira hirya ariko mata nk'inyegera ariko abanyabugondere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
ngo wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola.
Kombo taxi iracyadutambagiza mu Burundi aho leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyira hamwe ase genocide cirimoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barenga 150 bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Ibindi kuri inkuru turabibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Amatwa kwa ijwi rya Amerika muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi arugwibutso rwo kwibuba urupfu bw'emwe abanyeshuri barenga 150 b'abatutsi bishwe kuwa 21 kwa 10 1993 yabwiye ijwi rya Amerika ko ico kibanza cari kimaze iminsi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe morezi babo hamwe n'abanyagihugu baho mugabo baba baseruka abavyeyi baburi abana aho mu Kibimba amashirahamwe y'abacika cumi n'ayandi mashirahamwe yagwanye ho nyabwoko nta numwe yemerewe kujayo bisigiye gusiba umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwara yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango Martin Iteretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 uku kwezi abaserukire ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi Barundi ku ntatemwa ya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ayo mashirahamwe afite icyicaro bagashyiraho ingori z'amashurwe kuberanya kwigendera Ndadaye ari incungu y'Abarundi bose inshuro zibiri zose abaserukire ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira ashima kubahamagara mubiri we abahitegeko ku munwa nk'uko bavyanditse mu itangazo basohoye. Jana Rutamucero umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu Kibimba afatiye ingingo ya leta niho nyango ajya agateka akazi na muntu
twe kubona rwatatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu bo mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'icyo kiza ntitwabyakiriye nka neza ko twosaba leta nuko yasubira ku ngingo yafashe tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye leta rero yubahirize amategeko mpuzamahanga yasinye ajyanye n'iby'agateka akazi na muntu
ubaye mwaka wa gatatu abaja kwibuka mu Kibimba batabikora uko babyifuza mu 2020 haheze amezi make Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko babujije ibyo bikorwa ku mvo z'umutekano muri ico kibanza kiri ku mutumba Perezida afise ku Kirimba ari nahasanzwe avuka umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa leta ivuga ko ari kugira abikingire virusi ya COVID-19 Ntigeze binyura berekewe ni ingingo kubera kandi mashira hamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu we kandi imitsi mikuru ikomeye y'amadini n'amashengero harimo uyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria yaheruka kwakira abantu isinzi. Cyaranse mushano cyegera cy'umukuru w'ishira hamwe ya Genocide Cirimoso asanga leta irikiravangura abarundi kandi yavuze kwishaka kubwiyunge. Abivuga afatiye ku yandi mashira hamwe ahani inyungu z'inzira karenganeza abahutu adasiba kwibuka babo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza ya Burundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka.
Baraberetse ko arandi mashira hamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba y'abantu batase umuntu umwagacavuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yangiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye cumite n'abafata mu mutima nuko tubibona.
Kubwameza Christian Karutimana arongora urwego rw'abashingwa manza haja abategetsi basana n'abariko bihora ubwoko bumwe.
Aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora no kuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD atawutungane uzopfa bubonetse. Intwaro ya CNDD-FDD yamye irangwa na gatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko.
Simon Suguru aserukira abavyeyi baburiye abana mu kibimba na basaba ko babahekuye bo kubitwa intahe mu gahanga.
Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyariyo yose.
Mu 2022 sentare ntayunzwe y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka 20 n'uwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare bari monya kwigendera Perezida Pierre Buyoya babizikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare b'abakolonel nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frode ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakura kuburanywe kuva 1972. Inyuma y'urupfu rwiwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe yari iyobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tusubire kuri iyo nkuru twariho mu kanya yicwa ry'abanyeshuri ba lise Kibimba. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye n'umwe mu barokotse. Gilbert Tuhabonye aba muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinze ishyirahamwe ryitwa Fondation Gazelle ryigisha abakinnyi ngororamubiri kandi rigafasha abaturage kubona amazi meza mu Burundi.
Uyu munsi kuri uno munsi je nkazokwibagira mu buzima. Uyu munsi imyaka 29 irarumanye turokotse tuvuye mu muriro. Ni munsi dushimira Imana, ni munsi ntazokwibagira mu buzima. nkaba mboneyeho n'akaryo ko guhoza imiryango yabuze. Jewe rero ngeme uwo munsi ndawitegurira ndifatanya n'abarundi babuze ababo kubona imyaka 2029 irangiye kijya gihe tukaryana tukicana kandi twarutse rumwe. Kuri iyo munsi ushitse biransiga, ariko bica bimpa uburyo n'inguvu zo gushimira Imana ko nkiriho kandi ndiko ndakora ibyiza Imana yaduteguriye.
Mu babuze kuva habaye bwicanyi mu mateka y'u Burundi, hari ababuze ababo batihangana bumva bashaka kwihora, kubwanyu niko mubibona kuvyabashikiye canke mufise iyindi ntumbero kubijanye n'amateka n'ubwicanyi mu Burundi? Ningene Uburundi bwoshobora kwogorora bukabandanye?
Uburundi kugira bwogorore nuko twogirana ikigome ha jewe kubyinyerekeye abantu bangiriye nabi narabahariye n'ukuri tudaharanye naho zizoshika bizotuma bibyura rwanko rwankano, ariko kandi n'ababikoze bahanwe hamwe ababikoze bokurikirana bagahanwa. Ibyo byo bari byiza kugira kabandi kazosera kuba mu gihugu, ariko kubinyerekeye jewe kugira ngire amahoro mu mubiri mu mutima nuko kurekurira abagomba kunkorera inabi ngo ntacyo batakoze, ariko Imana yabaye nzima. Rero hanyuma nyirogira byose yarandokoye. Igihe nari mu muriro narumvise ijambo rimbwira ko uko biri kose ntegeza kuva mu muriro, sinari nzi icyo ari cyo, ariko iyo jambo ubu ndaryumva ndaritahura. Iryo jwi ryambwira mwana ndagukurayo nabwe genda rero ufashe abandi. Ubu rero nicyo nkora, nibyo ki mugambi wo gutanga amazi mu banyagihugu, amazi tuyaha Abahutu, Abatutsi, Abatwa, nta n'umwe turenganya. Rero nkaba nibaza nti kurekuriranira biheraho nyene, jewe rero narabitanguye nkaba nibaza ko n'abarundi bandi bomfasha bakanshigikira, tukibagira kahise tukuba ku Burundi tugafashanya kugira Burundi buzotera imbere.
Muri make mu kurangiza, n'ubuhe butumwa woha nk'abakiri bato ko nibo Burundi bw'ejo kubijanye n'uwo mutima wari kuravuga kurekuriranira abarundi bakatera baraba imbere bubaka ubumwe?
Jewe akajambo noshikiriza nsaba n'urwaruka nuko urwaruka rwo kwijukira kwiga kwitaho indoro runtu kubaha kubahana, hanyuma kugira Burundi buzokogorore, twirinde abaducana nishamwo, turinde inyigisho zizokwangana, twame dukundana. Nuko rero nibaza yuko bizotuma dushika imbere.
Ndabashimiye cyane kuri kiganiro, murakoze.
Murakoze.
Tugushimire nawe Fidel Niyongabo wa rurimo uvugana n'uwo mugabo. Ubu ngubu n'umugabo ariko harokoka ndakeka ko yari akiri umwana mu myaka 29 ishize. Mbere yuko tubasezeraho, tubibutse amwe mu makuru twagiye tubagezaho. Twabwiye ko kuri tariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye, abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi, bamwe baricwa abandi bashobora gucika bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse rero ni Sylvestre Ntibantunganya wabaye Perezida w'u Burundi cyo gihe, hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri aya makuru twamugarutseho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Ikindi twababwiye nuko mu Burundi leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyirahamwe ase Genocide Cirimoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barenga 150 bo mu bwoko bw'Abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Naho muri Uganda, urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achibaga igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Reka tubashimire inshuti mwari mukurikiye aya makuru, nshimire n'abamfashije kuyabagezaho. Naho mukanya isamoya n'igice kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.